Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48.9 ya radio ijwi riyobora. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri ibiganiro tubategura tukanabagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Nyuma y'amezi atanu impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Congo zidahabwa inkunga y'ibifungurwa, ishami rya ONU ryita ku biribwa PAMU ryatangije igikorwa cyo guha izo mpunzi amafaranga yo kugura ibiribwa by'amezi abiri. Izi mpunzi ariko zisanga iyi mfashanyo idahagije kubera ko zari zarafashe amadeni kugira ngo zibashe kubaho muri ayo mezi zari zimaze zidafashwa.
Aya mahera yabonetse by'ukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko n'ukuri bo bandanye bakatwiyumvira, basi bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza basi ayo mezi yandasigaye.
Uwo ni umwe muri izo mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda muri Congo. Mu Rwanda abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka. Mu Burundi imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru yarongerewe iva kuri 60 ijya kuri 65. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto, ntimujye kure. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka. Bavuga ko batunguwe no kwishyuzwa amafaranga menshi kandi bari barijejwe ko bazatangira kwishyura isoko rimaze gukora. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye.
Iri soko ryubatswe hagamijwe koroshya ubuhahirane n'ubucuruzi mpuzamipaka by'umwihariko ku baturage b'umujyi wa Rubavu n'uwagoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ryubatswe ku mupaka mutumenyerewe nka Petite de Barriere, wanyurwagaho n'abantu babarirwa mu bihumbi bisaga 50 buri munsi mbere y'uko imipaka ifungwa kubera icyorezo cya virusi ya corona, ariko abarikoreramo ntibahwemye kuvuga ko rititabirwa. Bavuga ko ubuyobozi bw'akarere bwabijeje ko bazatangira kuriha ubukode bwa buri kwezi ari uko biboneka ko ryitabirwa ku rwego rwiza n'abarikoreramo babona icyashara.
Ntabwo twacuruje kandi nabo barabibona, iyo bahaje barabibona kuko na derivative turahorana bazahana.
Aba bacuruzi bavuga ko ifungwa ry'umupaka ryasubije irudubi imikorere yabo ku buryo amafaranga y'ubukode basabwa batayabona. Bifuza gusonerwa ubukode bw'igihe bamaze bakora batarabona amasezerano y'ubukode yanahuriranye na gahunda yaguma mu rugo mu kwezi kwa gatatu y'umwaka.
Kumva byabaye kuko muri contract yavuga ngo mu bihe bidasanzwe ukodesha n'ukodeshwa bumvikana kuri ibyo bihe, tukatwumva habaho koroherezwa kuko turi mu bihe bidasanzwe mu kigaragara. Ni uko twifuzaga ko ibyo birarane byajemo mbere y'uko tubona konti. Tutagakwiye kuba tubibarirwa kuko ntitwageze tubona amasezerano ngo twange kwishyura. Aho twaboneye amasezerano duhuza n'ingorane z'uko twese tujya muri kugamo, tugasaba akarere kacu nk'uko natwe twifuza gutanga umusanzu mu gihugu, ariko bakabaho isoko imbogamizi rifite kuko riri hagati mu mpaka, umupaka ukaba ufunze. Nk'abaturage batwumve natwe bareke kututa mu gihombo gikomeye, badufashe ku buryo muri ibi bihe bidasanzwe niyo twakwishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga.
Murabona ko tutakose kandi kugeza na none aho ubungubu tuvugana, murabona ko nta muntu uri mu isoko ni kutarimeze. Niyo tugasaba ko batworohereza ku bukode bw'isoko ku mafaranga baduciye.
Bamwe muri aba bacuruzi bavuga ko buri wese asabwa kwishyura amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi biri hagati y'ijana n'ijana na 20. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Deo Gracias Nzabonimpa avuga ko aba bacuruzi bagiriwe inama yo kwandikira inama njyanama y'akarere bakayigaragariza imbogamizi bafite kuko ari ifite ububasha bwo kugira icyo ari cyo cyose yabafasha.
Yaba ari ukubahereza exemption, yaba ari ukubavaniraho y'amezi abiri, yaba ari ukubagabanyiriza ubukode muri imipaka igifunzwe, bakwiriye kwandikira inama njyanama. Inama njyanama irabisuzuma igafata umwanzuro. Nubundi niyo nama tubagira, twese turabyemera ariko amabwiriza amategeko bivuga.
Abakorera muri risoko mpuzamipaka bavuga ko bagize imbogamizi yuko komite bayobora idakorera muri risoko bigatuma ibibazo byabo bipfukiranwa, kuko igihe cyose bagaragazaga ikibazo ubuyobozi bwangaga kubyakira, nk'uko vice president wa komite nshya yatowe y'irisoko bwana Mpana Batumva Joseph abivuga.
Perezida acuruza imyaka yambukiranye impaka, niyo mpamvu bavuga ngo isoko hano ngo twambukiranye imipaka ngo isoko rirareme. Bo baracuruza baba muri za komite zambukiranye imipaka, ibintu byabo birambuka kwa kundi bisanzwe banyura ku maduane, ariko aha nta bakiriya bazamo. Ngo kugeza nonaha turi abayobozi bashya ariko batarahabwa inshingano.
Aba bacuruzi bavuga kandi ko akajagari kakigaragara hanze y'iri soko nako kari mu bituma iri soko rititabirwa uko bikwiye. Ni ikibazo bagaragaje mu bihe bitandukanye, ndetse mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize inama njyanama y'akarere ka Rubavu yatangaje ko yagifasheho umwanzuro. Ngo kuko bwana nyirurugo Comme de Gaulle uyobora inama njyanama yabitangaje,
hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira, cyane cyane nk'abafite za busheri, ko bahabwa umwanya nk'ariya soko kugira ngo rishobore gukora neza. Ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande, natwe twasabye yuko duhagarikwa mu gihe gito gishoboka, nuko mbere y'uko uyu mwaka urangira ririya soko rigomba kuba rikora. Dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo ririya soko rishobore gukora.
Ni ikibazo ariko na nubu abacururiza muri iri soko bagitaka.
Hari ubucuruzi buba inyuma y'isoko, hari abafite amabase, hari abafite amabutike inyuma y'isoko, kandi bafite n'imyanya mu isoko, kubera ko abona hano n'abakiriya bahaba akigira ahandi inyuma agacururiza hanze. Basabye ko bafata abantu bari inyuma y'isoko batafite amangazini, aba bacuruza hanze babaha imyanya mu isoko. Niho komutse abantu bava ku mpande baguraga udusambaza ibitunguru babizane mu isoko, kuko umuntu yinjira mu iri soko agasanga nta bantu barimo agahitamo kugurira hanze ntanagaruka. Nicyo twasabye cyangombwa kubaka isoko.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi, imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru yarongerewe. Inama Nshingamateka y'u Burundi kwa kane w'iki cyumweru gishize yemeje ko imyaka y'ubukure ku bakozi igiye kuba 65 ivuye kuri 60. Uwo mushinga w'itegeko wemejwe 100%. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Intego y'itegeko isubiramo igitabo kigenga akazi mu Burundi niyo yakoranije abashingamateka Burundi kuri uno wa kane kugira abayige, yari hasanzwe ikaba ari yo mu mwaka w'1993. Domina Abanyankimbona, umushikiranganji w'abakozi n'akazi, yasiguriye abashingamateka ko ivyahindutse ari vyinshi kuva ico gihe. Kimwe rero mu vyafashe umwanya utari muto w'abashingamateka ni imyaka yo gukukuruka igiye kuba 65 aho yahora ari 60. Abashinga amateka bahanahanye ivyumviro, bamwe bakabona ko iyo myaka yategerezwa kuguma ari 60 kugira abakiri bato nabo bashobore kuronka akazi abageze mu zabukuru baruhuke. Ubu n'umushinga amateka Pascal Bizumuremyi yatowe mu mugambwe senere mu ntara ya Ruyigi.
Muri no ngingo nyene ijana 64 turabona yuko ikiringo cy'uko abakozi bakukuruka yuko cyongerejwe, itegeko riteganya yuko cyongerezwa. Nagira mbazenya kuba umushikiranganji akarusho bizana mu gihe abakozi bahora bakukuruka ku myaka 60 ubu bakaba bakuruka ku myaka 35. Kandi tuzi yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufise ibishomeri byinshi, mu gihe rero abari basanzwe bari mu kazi bakukuruka ku myaka 60 vyoha amahirwe yuko abandi batagira akazi boronswa akazi.
Impande yabo bipfuza ko iyo myaka yoguma kuri 60, umushinga amateka Sabine Ntakarutimana, icegera ca mbere c'urongo inama nshinga amateka, yabajije umushikiranganji ikigiye gukogwa ku bakozi ba leta bamaze kuronswa makete yo gukukuruka.
Nagira canja ku ngingo y'ijana na 64 yoyo no kubaza igihe iyi nteguro y'ibwirizwa yoshikirwa ku mukono ubu mu mpera z'umwaka. Hakaba harimo nijanye na nivya retraite, hakaba harimo abakozi abakoresha bamaze kwandikira ko mu mpera z'umwaka akazi kazoba gahagaze ku myaka 60. Kuri article y'ijana na 64 nabonye ko ubunya ari imyaka 65. Ngize niwanse muri iki kibazo nk'ubu yoshigwa ku mukono nko mu kwezi kwa 11 ko tuzi rigifise urugendo. Mu kwezi kwa 12 wamaze kwandikirwa ko azotaha ku myaka 60. Iryo kete bamwandikiye bazoca barihagarika kugira abandanye agengwa n'iyi kode ku myaka 65.
Umushikiranganji w'abakozi n'akazi arahumuriza mwene abo bakozi ku itegeko rigiye mu ngiro rica ritangura gukora.
Nimba ari yaramaze kwandikirwa ko azogenda muri retraite décembre 2020 mugabe itegeko iritegeko rikaja mu ngiro muri novembre 2020 acha yibandaniriza kazi kushika myaka 65 itekanijwe n'intuze n'ikode nuko bica bigenda ngene amategeko abisanya dans le temps et dans l'espace.
Iyo ngingo rero ntiyakiriwe kumwe n'abakozi ba leta, hari ababona ko ari nziza, abandi nabo bati igabanya amahirwe y'abakiri bato.
Ni imwe mu ngingo zimeze neza cyane umukuru w'igihugu yafashe, turayikenguruka rwose abakozi ba leta. Nkunga twebwe twari mu myaka 60 none tugiye kuri 65, nukuri araduteye iteka ni byiza cyane.
Kuri myaka 65 abakiri bato bagifise inguvu ariko ararondera akazi, bizotuma usanga baguma babura akazi kubera abantu bakukuruka bakuze kandi atamwimushimishije ikora mu bikorwa byabo. Nta karusho karimo, nta nubwo nawakiriye neza cyane na gatoya.
Mu gihe rero inama nshinga mateka yatoye iryo tegeko ryo gukukuruka ku myaka 65 kandi yahora ari 60 mu gihugu cy'u Burundi, hari abanyeshuri barangije kaminuza bipfuza akazi, benshi bakamenyesha ko kubaho byabananiye.
Ubuzima bwaducanze kabisa, nawe nibyo ubona biragoye kugira turongono twiteze imbere, bivanye n'uko tuva ku ishuri ata kintu tuba dushoboye, ubona tuba tuvuye ku ishuri ata mitari dufise, usanga tuguma turayerera mu masite nyine. Nk'uko iyo umuntu arose karaka, hari igihe aronka umuha nk'ikiraka cyo kubaka, baba bishoboye kubaka canke ibiyede tukaba turayifashisha mu buzima nyine.
Jevre mamaze imyaka 4 ntegeje, ariko burya ikibazo cy'ubushomeri burya ugiye kuraba muri make ni kimwe kuri bose, kuko wana twagiye ku ishuri wiga uzi kuzoronka akazi ugahitana agahene kari muhira ugashyira ku isoko kugira wige, ariko ugacyoheza amashuri ugashyira kwicara muhira na kagahene wari kuragira ntakahari. Ego umu bushomeri buratubabaje cyane.
Nkomenya ko abazokukuruka mu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje igihe yarahirira amabanga yo kurongora Burundi ko bagiye kuzohora bahabwa umushahara wababo wo bahora baronka bakiri mu kazi kandi bakavuzwa ku buntu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tugana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku biribwa PAM ryatangiye guha impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa by'amezi abiri. Ni nyuma y'amezi atanu bari bamaze batabona imfashanyo y'ibiribwa. Umunyamakuru Ijwi rya Amerika mu Rusenda, Vedaste Ngabo, arakomeza iyi nkuru.
Iki gikorwa cyo guhezeza impunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangire muri village ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya 17 n'iya 50. Kije nyuma y'amezi atanu izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa, zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM.
Kuri turi n'umubabaro munini ya cyane, kuko nta kuntu inyuma y'amezi atanu batuzanire 290 by'amezi abiri, kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho, twarari amadeni arenga ayo mahera 290. Ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo. Turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutahavide, kandi tugiye kubaho nabi cyane muri inkambi ya Rusenda. Turi n'umubabaro munini ya cyane, nuko itora dufungura amadeni y'abandi. Turasabye asere na PAM na leta ya Kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye amezi angahe.
Bisanzwe amahera yame twaronse amahera yame zabiri twa tumaze amezi atanu tudapokera, niyo mpamvu naho ayo mahera yabonetse by'ukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko n'ukuri bo bandanya bakatwiyumvira, basi bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza basi ayo mezi yandasigaye, natwe tukaraba ko twogera kuko ataraho n'ubundi. N'ukuri ubusuma buracyari bwinshi ngaha mu nkambi, inzara iracyari nyinshi. N'ukuri twayaronse ibyo 29,500 mugabo warariye ideni ry'amezi atanu kugira wishyure 29,900. Biragoye ko tubayeho turi wabo kujya amadeni gusa, kujya amadeni tugenda yo mu bakongomani watwizeye akaduhereza akaduha ideni ryiwe.
Faranga baduhaye bayaduhaye kandi byadushimbije, ariko nuko bayaduhaye kugira ngo twishure amadeni twariye kuko twarariye amadeni bwa mbere twaratanguye twakabantu bajye abantu bagombesha hanyuma ubu naho twarariye amadeni z'inka z'abanyamurenge kandi mbere zaradufashije ubu rero tugira ngo tubahereze ariko inzara isigayira twica
aba barundi baba muri iyi nkambi bavuga yuko kugutinda guhabwa imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa byatumye benshi muri bo bishora mu mirimo y'abakongomani bakiba imyumbati abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara nkorera Imana Silvestre ni impunzi yo mu Rusenda
abagabo barataye agaciro cyane muri iyi nkambi bivanye n'abagore baciye batakara baca mu busambanyi baca mu bitagira ikimazi ubusuma no kwagirizwa mabi yose twebwe barifijeho mu Rusenda mingo kabisa ari kuganga kacu tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri iyi nkambi duca tubona kumengo na gahohotero kugira ngo batwicishe inzara barabe ko tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora hari ubusuma bumaze iminsi bwigaragaza bugaca bavuga ko abarifije aribo bari ko barafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja ku barifije igituma ibyo byose biba ni ukubera inzara amezi atanu yose umurefuji adapokeye n'amezi menshi
umuyobozi ushinzwe haseri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jack Nigan ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu Rusenda mu cyumweru gishize yavuze ko impamvu izi mpunzi zatinze guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe n'uko hari uburyo busha PAM yari mitangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone uburyo buzwi nka MPESA gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu ishyirahamwe rya PAM rivuga yuko nyuma y'ibyumweru bibiri rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani kuri izi mpunzi zo mu Rusenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Gerard Ndayizamba ni umuganga w'umurundi wanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi bibungenze abagore batwite. Akorera mu karere ka Normandy mu gihugu cy'Ubufaransa ari naho aba muri iki gihe. Uretse umwuga we w'ubuganga anandika n'ibitabo. Yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ku buryo afatanya ibyo bikorwa byombi. Arabanza kwibwira batwumva.
Jewe nitwa Ndayizamba Gerard Ndumurundi kuko ubivuze aba mu gihugu cy'Ubufaransa nize ishuri ry'ubuganga mu Burundi hanyuma mpijeje ndakora tuvuga imyaka ishikine muri maternité y'ibitaro byitiriwe umugano wa Rudoviko rwa Gasore icyo gihe nakorana n'umurisi Dr Yohani Sehungiza mu nyuma yabo narabandanije amashuri muri kaminuza y'Irene mu France ayo mashuri rero yampaye uburyo bwo kunonosora ubuhinga bwo gukurikirana abakenyezi nibungenze n'abatibungenze ntibagiye abibaruka mu nyuma yaho nari bize n'ubundi buhinga butandukanye haba mu byo gufasha abafite ingorane zo kurondoka mu gupima imbanyi nkoresheje ekografi bya byuma bimurika mu nda ubu naho nkaba nshinzwe muri maternité nkoramo igikorwa ubuhinga bwita telemedicine ni bimwe umuntu ashobora kuvura umuntu ari kure yiwe akoresheje ubuhinga bwa none.
Ku ruhande mwavuze ko mwandika n'ibitabo, byabajemo gute kugira ngo mwandike uretse uwo mwuga wanyu w'ubuganga?
Ntibyavyo bundo nyene no bambesha mvuga ko ari ngabirano namanya kabisa. Ibyo kwandika vyaje tuvuge haraciye imyaka 10, nivyo namye nkunda gusoma. Noneho nize n'amashuri yisumbuye muri section littéraire, ariko natanguye kubona akamaro ko kwandika nshitse mu France. Abazungu narabonye ko bandika kuva kera, kandi bagenda barahanahana akaranga k'imico yabo bakoresheje ibitabo. Turahavye nko mu gisata kimwe bita Roma aha mu France, uko umwaka uheze basohora 500,000. Ivyo rero na vyatumye naje nibaza ko nandika, nibajije nti nonde imyaka mfise jewe naje ntaco nokwandika nkazosigira abana canke abagenzi.
Nandika kubiki cane cane?
Nandika ku bintu cane cane vy'uguteza imbere umuntu n'abantu, cane cane vyerekeye kwishyira no kwizana, ibyerekeye ibidukikije, ibyerekeye akaranga k'Abarundi twamanye kuva kera.
Mu kwandika mukoresha izina ry'iritirano mwita Paul Samba, niko kimwahisemo izina ry'iritirano?
Nibajije izina rikoreshwa mu bihugu byinshi byo muri Afurika, nibaza nti ryoba rusange. Banasamba urarisanga muri Cameroon, urarisanga muri Congo, urarisanga muri Afurika y'ubuseruko. Nico gituma narifashe, mugabo nta ibintu byo kwinyegeza byarimo.
Mwavuze ko mwandika ku bibazo bijanye no kwiteza imbere, bijanye n'ibidukingi yakaranga. Mu bitabo mwanditse ari gitabo mbona citwa Quand l'Afrique s'éveille entre l'enclume et le marteau, muvuga mwibiki?
Icyo gitabo nicyo cya mbere nasohoye mu mwaka w'2016, giheruka mbere no gusohoka irigira kabiri muri edition bita Lettre Mushite iri muri Congo Brazzaville. Icyo gitabo cyantwaye umwanya munini nk'uko abashoboye kugisoma babiboneye. Hanyuma mu kucandika rero nashaka kuvunira ingohe urwaruka rwo muri Afurika kugira rumenye yuko kuva mu bujacange mu bukene biri kugatwe n'amaboko yabo, bahindure ababatwara igihatabo babagejeje. Ntibabandanye babeshera abakoloni. Abakoloni sibo bavuze ko tubandanya turimisha amasuka adaca, sibo bavuze ko tuba mu nzu zidashemeye n'amabuye adukikije dushobora kwikorako. Narigira mvuge yuko muri ico gitabo kandi nahaye ijambo n'abatwara abatwaye cyane cyane Afurika mu myaka yahera, kugira barabire hamwe ingene yohinduka. Ibindi umuntu azovyibonera ariko aragisoma.
Uri kuravuga ko uruhara runini ari ubwo rw'abatwagwa kugira bahindure uburyo batwawemo ibihugu bishobora gutera imbere muri Afurika. Yamara hari abavuga ko bigoye guhindura ko ubutegetsi bufite ingufu zikomeye kandi bwashizeho uburyo bwose bwo kwigumiza ku butegetsi. Uruhara runini murushira he ku batwagwa cyangwa abatwara?
Jewe nibaza ko uruhara runini ni abatwagwa, nk'uko umwanditsi Etienne Dorabuisi yabivuze, kandi niwe yatumye nandika n'icyo gitabo nahije kugisoma mu mwaka w'2013. Hanyuma ndibwira nti reka nanje ngebure Abanyafurika nisunze icyo gitabo. Abatwagwa baretse kuba bashumba bakagira ati twishyire twizane, nta n'umwe ashaka kubabuza. Iyo abatwagwa babishatse bagashyiramo ishaka ryinshi, nta n'umwe ashobora kubabuza kabisa. Ariko rero n'abatwara ndazi ko bashobora kwica ibintu byinshi. Icyishe Afurika cyane cyane ni izo ntwaro z'igikenye zitabereye, ni atabutungane buriho, igiturire, iyo byose bituma bivuna inkokora abantu bose bashatse gufasha Afurika gutera imbere.
Hari mu bindi bitabo wanditse, ndabona hano hari icyitwa Le Chemin de Victor, hari Le Destin Fabuleux de Melody Green. Uducira muri make ibyo wavuze muri ibyo bitabo, icyo byerekeye?
Muri Le Chemin de Victor gitoro ni gitabo nanditse nagira ngerageze nce kumayange kuvuge ibyo nagiye ndabona ubuzima bwanje naho nizere ko kibandanya hanyuma mpera ku mwaka w'1960 aduheje kwikukira abarundi benshi bagisomye baribonyemo kuko navugamwo ingene twiga twafungura twivuza n'ibindi byinshi ndagaruka mbere no kukiza 1972 kubera icyo gihe je niga Nyabigina hafi y'Imakamba ndagerageza kuvuga ibyo bintu nabonye icyo gihe mugabo ntayengamiye ku ruhande kuri ubu canke ku rundi nk'uko benshi bakunda kugwa muri uwo mutego.
Ibyo bitabo rero mwandika mwavuze na maromas sinzi ingene umuntu yabivuga mu Kirundi ariko bifatiye ku bintu biba mu buzima bwa misi yose.
Ego ngira mvuga icya gatatu mberuka gusohora cyitwa Le Destin Fabien de Mero du Green gifatira ku buzima bwa misi yose. Muri icyo gitabo nashatse guterera ibyiyumviro mu byerekeye ibidukikije n'ihinduka ririko riraba rijyanye n'ubushuhe bubandanya bwongerekana ku imyaka iheze nkaba rero muri icyo gitabo nashimikiye cyane cyane ku burimyi bwa kijambere nk'uko nagenda bibona muri Normandi mbamwo babikora kuva kera mu ncamake. Muri icyo gitabo mparanira ibyo nise mu Gifaransa hariho abazoyibonamwo ibintu byo gutegura mparanira ivyo nise la normalisation de la planete cyane cyane muri Afurika turayikeneye ni ukuvuga kurima n'ukorora kuregwa mu myaba minini iriya mugabo ikikijwe n'ibiti bimwe bita bocage mu Gifaransa. Ubwo ninga igituma ndaharanira nuko nabonye ngaha muri Normandi bwagize akamaro kaniniya cyane mu gukingira ibidukikije mu gukingira indimo n'ibitungwa kugwiza umwimbu mu kubungabunga isi ndimwa haba mu gukingira inkukura n'amazi y'umurengera mugabo cyane cyane izo niboneje ngaha nuko byatumye bagabanya rwose imiti yo gupompa hamwe n'amasi yo gutabira.
Naho mwavuze ko mwandika ku ruhande mugabo umwuga wanyu uzwi mufatira umwanya munini ari umwuga w'ubuganga mu byo mwanonosoye bijanye no gufasha abakenyezi bibungenze ariko naho mubikora ku ruhande byo kwandika umwanya mukura he bisaba umwanya ufatanye iyo myuga ibiri?
Icyo ni kibazo abantu benshi bakunda kumbaza kiguma kigaruka ariko nk'uko nkunda kubivuga kwandika je ndabifata nka rwazi ndabivuze gutyo kugira abantu bariko baratwumviriza bamenye yuko igitabo kimwe cyonyine kimara imyaka myinshi cyane kugira gisohoke kubera ndagifatanya n'akazi kenshi. Iyo mba rero ndi umwanditsi karuhariwe mbasohora nka bitatu mu mwaka kandi umuntu wese arondeye isaha zibiri cyangwa zitatu zo kwandika kuwa mungu cyangwa kuwa gatandatu yarashobora kuzironka biva kwisha ku muntu abishizemo.
Yego. Mu kurangiza ndashaka ndababaze hari feedback muronka imeze gute kubasoma ibyo bitumaze kwandika murabona babikunda bakuramwo icigwa na cyane cyane nkaho muri Afrika kubitaba mwanditse byerekeye akarere ka Afrika?
Byaragize icyo bimara kandi abantu barabishimye barabisomye kimwe kimwe cararonse nk'abantu bashika 500 bagisomye cyangwa barenga hanyuma no hanze mu yandi makungu barabivuze tuvuga akarere nko muri Quebec muri shuri kaminuza yitwa Université de Laval yo muri Quebec iheruka gucinjiza muri biblioteka yayo abanyeshuri baragikoresha icyo nanditse kuri Afurika kandi abo bakigomwe bagasubira no kugisohora kubera bari bakishishizemo bakibona neza. Ibindi nabyandikiye cyane cyane abanyafurika mugabo mbona kenshi cyane cyane bisomwa n'abazungu ndizeye rero ko abanyafurika nabo nyine bazoza barabisoma.
Murakoze cyane turabashimiye cyane yari Dr Gerald Ndayizamba umuganga yanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi bibungenze akaba ku ruhande yandika ibitabo twari ko turavuga kuri iyo myuga yose ko ari ibiri umwuga w'ubuganga nuko kwandika naho yavuze ko abigira ku ruhande asiga ikorwa cyoroshe nk'uko yabidusiguriye bifata igihe kwandika ibyo bitabo kubera umwanya mwinshi abari ku kazi k'ubuganga. Turabashimiye cyane ko iki kiganiro murakoze
cyane.
Nshuti mwarimo duteza amatwi haniho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubibutse ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Mwabisanga no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Bashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubagezaho. Uwabishyize hamwe ni Fasili Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tubararikiye n'ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika. Amahoro kuri mwese.